Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamea na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cha virus ya corona. Ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mugiye gushikiriza na Joy Diane nini nahaje uno munsi, ariko sinza kwandije nyene, nza kwandi kumwe na mgenzi wanje Venus Nshimiyimana. Atugiye gufatikanya kubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ari Londres mu Bwongereza. Amahoro Venus ngahi Londres.
Mwaramutse Diane kimwe n'abatwumva. Dore ingingo nkuru z'amakuru tugiye kubagezaho. Abakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka bava mu karere ka Rusizi bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye koherezwa kongera kwambuka imipaka, barabishima.
Koherezaga ibicuruzwa muri Kongo, kongomani yamara kubyakira tutari kubona na maso ku maso, akatubwira ngo amafaranga azayoherezeje, tugategereza ukwezi kugashira ukundi kukaza kugashira.
Mukuri guhari twishimiye ko badufungure imipaka, twatubize iminsi kohereza ibintu byacu muri Kongo tutabikurikira.
Abo ni bamwe mu banyagihugu baba mu karere ka Rusizi mu gihugu cy'u Rwanda, babashijeho n'urudandaza abakora muri Republika Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi naho havugwa ibitigiri by'abagendana indwara zo mutwe byongerekanye cyane na cyane cyane hagati mu gihugu. Aya makuru yose arimo nayavugwa mu gisata cha sport haba mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda. Tudasize inyuma agezo hirya nino ku isi, turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Reka ikiganiro cyacu tugere ku makuru agezo hirya nino ku isi. Nari ndabemereye mu kanya na mgenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, mwaramutse, mikro ni gwawe.
Mwaramutse Diane. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ku nshuro ya mbere ejo ku munsi w'Imana asa n'uwemeye ko umudemokrate Joe Biden yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu ndwi zibiri ziheze, ariko yongeye kuvuga ko atabyemera ku mugaragaro. Mu butumwa yanditse kuri Twitter, Perezida Trump yabandanije ashikiriza amajambo ataho ashingiye, avuga ko Biden yatsinze kuko amatora yabayemo amanyanga kugira atsindwe. Naho ibinyamakuru bimaze indwi irenga bitangaza ko Biden yarengeje amajwi 270 y'intumwa z'abatora asabwa kugira yemezwe ko yatsindiye intebe ya perezida. Trump yabandanije avuga ko atabarorerezi canke abacungeri iharurwa ry'amajwi bemerewe gukurikirana iharurwa ry'ayo majwi. Yavuze ko amatora yatunganijwe ni kompanyi yitwa Dominion yegamiye uruhande rw'abatavuga rumwe nawe. Uzobera Biden, umuyobozi w'akazi Ron Klain yavuze kuri televiziyo NBC ko amajambo Trump ashikiriza atari yazotuma Joe Biden aba perezida canke atamuba. Yavuze ko Abanyamerika aribo babikoze. Muri Amerika kandi abahinga mu ngwara zandukira bavuze ejo ku munsi w'Imana ko kubona perezida Donald Trump yanka kwemera ko yatsinzwe amatora byatumye batabasha guha amakuru ya COVID-19 abategetsi ba leta shasha kugira bafashe kurwanya icyo kiza. Ni mu gihe abandura muri Amerika babandanya biyongera. Umwe mu bahanuzi ba Biden ku kiza cya COVID, Dr. Atul Gawande, yavuze ejo ku Imana ko ari inyungu z'igihugu iguha umugwi mushasha wa leta fata kibanza woronswa ayo makuru. Anthony Fauci, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara zandukira asanzwe anebagurwa na Trump, yavuze ko byaba byiza batangwe gukorana n'umugwi w'abategetsi ba leta nshasha yitezwe ya Biden. Mu minsi iheze Amerika yabonye abantu barenga 184 bandura ku munsi nk'uko kaminuza John Hopkins yabishikirije. Abanyamerika barenga 245 baramaze kwicwa na COVID-19 hamwe n'abarenga 10,900,000 bamaze kwandura. Ibiharo byinshi ugereranije n'ikindi gihugu cyose ku isi. Muri Afrika umuyobozi w'intara ya Tigray iri mu mirwano na Ethiopia yaremeje ko ejo kuwimana ingabo ziwe zarashe amaroketi ku murwa mukuru wa Eritrea Asmara kandi aragabisha ko nibindi bitero bishobora kuzokurikira. Perezida w'iyo ntara ya Tigray Debretsion Gebremichael ntiyavuze ibitigiri bya misile zatewe i Asmara ku munsi wa gatandatu ariko avuga ko icyo gisagara cyonyine aricyo cyari gitumberewe. Kwemanga ibyo bitero bishobora gutuma haduka intambara hagati y'ibyo bihugu bibanyi mu gihe imirwano muri Tigray izimaze gutuma abanyagihugu bahunga Ethiopia. Amakuru ku byononekaye cyangwa bafuye ntibiramenyekana. Tibor Nagy icegera cy'umunyamabanga mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika mu gisata kijejwe Afrika asaba ko abanyagihugu bokingirwa intambara zigahagarikwa kandi n'amahoro akagaruka. Ku munsi wa kabiri perezida w'intara ya Tigray yaragirije Eritrea ko yarungitse abasirikare gufasha leta ya Ethiopia. Ibyagirije umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wa Eritrea Osman Saleh Mohamed yahakanye. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdalla Hamdok yarakiriye abakuru b'abarobere ku murwa mukuru Khartoum ejo ku munsi w'Imana mu gihe amasinzi y'abanyagihugu bahimbaje icyo bizigiye kuba irangira ry'intambara inyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro. Abantu ibihumbi amajana barapfuye ku bw'iyo ntambara cyane cyane mu ntara ya Darfur. Hamdok yavuze ko bashyitse ku munsi bari barindiriye kandi ko ari intambuko za mbere zigana kwirangira ry'imibabaro ku banyagihugu bwabaye ubwa mbere. Abo bakuru b'abaroberi bari mu runani Front Révolutionnaire du Soudan ruhurikiyemo abarwanyi hamwe n'abanyepolitike bashika ku murwa mukuru kuva hasinywe amasezerano y'amahoro ku itariki ya gatatu ukwezi kw'icumi muri Sudani y'ubumanuko. Abo bakuru b'abaroberi babonanye kandi na Abdel Fattah al-Burhan arongoye kanama karongoye igihugu arabashimira kumwitwaririko bafise w'amahoro.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru y'igihe no ku isi uduhejeje kudushikiriza yose. Ndayibutsa ko mushobora kongera kuyumva kuri rezi tatu akaburungu radio cuve wa akaburungu.com hambavu yaho y'igihe Amerika murayumva ko ari mu Rwanda ku 104.3 ni kuri FM mezi y'igihe Amerika nyene. Abari mu Burundi mushobora kutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 kugira ngo mutwumve ku mugoroba muja kuri metero 19.22. Adresse yacu ya Facebook, Instagram na YouTube ni VOA Radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ariko imbere yo kujira ku mukarere k'ibiyaga bigari Venuste Nshimiyimana abanza turabire ngaho ku mugabane wa Buraya nimba hari amakuru yobagezeho muri ako kanya. Hari ayariho ga Venuste?
Yego ryane nini na hazwi ya makuru arahari. Ministri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson guhera uyu munsi yishyize mu kato kubera ko yahuye ejo bundi ku wa kane n'umudepite wambiye COVID-19 yabikoze abisabwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubuzima. Ntibivuga ko yanduye n'igikorwa kiri mu rwego rwo kwirinda no kurinda abandi kwandura. Boris Johnson yishyize mu kato mu gihe yagombaga kujyana ibiganiro n'abategetsi b'ishyirahamwe ry'Uburayi ku birebana na gahunda y'igihugu cye kuva muri uwo muryango mu mpera z'uyu mwaka. Hano mu Bwongereza kandi hatangiye gutangwa urukingo rwa COVID-19 rukaba ari urwa gatatu rugiye kugeragezwa mu gihugu. Urwo rukingo rwakozwe n'ikigo cy'umubiri cyitwa Janssen rwafatiye ku rukingo rwari rusanzwe rukoreshwa mu gukingira ibicurane ariko rurahindurwa. Rutangajwe hashize icyumweru kimwe gusa havuzwe urundi rukingo rwakozwe n'ibigo Pfizer na BioNTech ruvugaho kuba rurwanya icyorezo cya COVID-19 ku rugero rwa 90%.
Venuste Nshimiyimana urakoze, udukundire tugumane gushika mu mpera za kino kiganiro. Tumira mate gato hama twerekeze mu karere nk'uko twari twabibemereye. ikiganiro cacu nyezina rero turagera mu gihugu cy'u Burundi habarwayi bagendana ubumuga bwo mutwe biyongera muri no minsi mu ntara zo hagati mu gihugu ikigo kijeje kubavura co mu ntara ya Gitega turi ku murwa mukuru wa politique kivuga ko carengewe n'ubwinshi bwabo ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Eloge Wirikaneza
batazahuna kataruje no munyagihugu wo muri zone nyabiraba muri commune Gishubi mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi afite umwana yiga muri kaminuza ariko yagize ubumuga bwo mu mutwe asigura ko bizinze rwose kuvuza umugwayi agenda n'indwara zo mu mutwe yemeza kandi ko zisiga imiryango ari nkokora
maze iyinga byose n'iminsi itanu ngaha ibazo duhura nuko yitugwarije ngaha harazimbye cyane ntoba munsi y'ibihumbi amajana atanu iyo bagukontoroye urumunyagihugu rero udafisi inka cyangwa icugurisha nirazima amatongo acahera twayamaze kandi ugowe naho ugiye kurondera umuntu akugurira itongo aho boguhaye nk'imiliyoni zibiri baguha nk'ubwo buhumbi amajana atatu amajana ane aha nta matongo tuzosigarana
iyo ngorane na Desire Manira kizaturuka ku mutumba wa Rukoba muri komine Gitega arayemeza asaba leta guha uburenganzira ikigo cy'Igitega kwakira abivuza akoresheje ikarita ya mituweli
izi ndwara z'abagendana ubumuga bwo mu mutwe imiti yazo irazimbye cyane hama rero n'ikindi ihambaye cyane ngaha nta mituwele bakoresha ariko nko muri centre ka Ibujumbu barakoresha mituwele rero je wico nosaba kanini nuko izingwa zo mutwe ntizigira umukozi wa leta canke na uri wese arashobora kuzigwara bokorohereza abajejwe ibitaro kugira ngo mituwele ishobore gukora iyi miti mu bitaro vya leta kenshi ntayo dushobora kuronka
uretse uburyo bwinshi bukenerwa hari n'abarwayi ibintu ubwa canke bagahariwa ibomo n'ababo nkuko byemezwa na Aline Nshimirimana afite inshuti yahebwe no
ubu baramukwati imyaka aranka kukira mugaba haparamuta ubu abakwase wiwe nawe n'umuntu naho nikora ni menshi gose mugaba yarakoresheje haparacoka haparamuta cyane ubundi mugore ashaje miliyoni zine zo ziramaze guhera kuko ni Bujumbu yaramujyanye biranga
yana Nsabimana wo muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya ihanurwe na Gitega nawe yagwaje abantu babiri asaba leta gufata imiryango kuri igice kimwe cy'amafaranga bagwaye ibivuza ko
ibibazo tubona nuko abantu bakontaruka bariho amahera menshi nk'ubu twebwe tugwaje abantu babiri bitwa tukora kuri twasaba yuko leta yogira amaprosa ntaje ifashishije abantu kuko abenshi ngahaye kugira barihe bararya inka bararya ibigwi bikora ku itongo bari bafise kuko abagore bo mu mutwe icyo turiko turabona abo bavuye barakira bagataha bameze neza abagore nabo bari mu ibarabara nabo nyene babuze kibafasha
abandi bagwaza bo basaba ko ababo bavurwa ku buntu nk'uko bikorerwa abagore bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu
bo tumirira mate bakaraba yuko twovuzwa ku buntu izi ndwara zikaje mu bintu leta ishobora kwitaho nka kujya ku gitundu
Kwa sababu kwa wote wala watu puli za huu, nukubira ningwari dakira, na wenu muna gumara la mishamba. Higiano hina wanu waka guma waku vita, tukazawa na wanu watitukwa lalika mwena wa wanu, kwa wabahaka chiro, ukura shobra kuchamu ibarabara waka mutera mabuye. Nguhenguje wa musaju, na wenu mkwe wala karagira mitende, kaka nukachaka kapaga chasubira kuchikume.
Leta ni irabi dufashe ingwara bayivure ku buntu nguko umukuru w'igihugu nyene cyubahiro uyu yaraye yigiriye yari yavuze yuko abagore bavyara ku buntu abana bakiga ku buntu niyi ingwara ni barabe n'ukuri irasinzikaje twebwe abanyagihugu iradusinzikaje gusa bashobora kumurungika yo wenyene bica bijana n'uwo mugwaza nuko niko bimeze ngaha twebwe turagowe umenga imana yaradusobanu usanga yishira ku muntu yishira ku muntu turi n'umutima uhagaze gose ntiburaba iyi ngwara idakira naho utanga amahera mu minsi mikenya usanga umuntu yasubiriye gufatwa akagwara ukasubira ukagaruka
furera dilema mpindo bw'engarongo ikigo kivura indwara zo mu mutwe ku murwa mukuru wa politiki Gitega yemeza ko icyo kigo kitagisaganirizo kandi ko abagwayi bakomeza kwiyongera iki gikora na benshi muri bo bakaba batishoboye
izindi ngorane ni uko abagwayi benshi ari bantu nikora badafise uburyo hanyuma baraza bakatwitura bakabura ubu jo kugutanga kugira ngo baronke serivisi zo kubavura ama kindi nacho n'imiti kubera iyi coronavirus imiti iratugora kuronka niyo tuyironse tuyironka izimbye
none twambira barya muganga rongo ya karere k'ubuvuzi ka Gitega yabwiye ijwi rya Amerika ko abagwayi bonetse by'ukuri bava mu miryango y'abantu nikora abazahirizwa
iki ni umwe rero ntwaro abantu nikora barabaye impapuro zemeza ko ari abantu nikora hano bakorana n'ibigo bya SDF kandi kugira ngo abantu nikora bafashwe kuronswa uburyo busanzwe buti mu bushikiranganje bubijejwe kwitaho abantu nikora bakaheza bakorana kugira ngo baronke uburyo bw'abantu nikora aho dusanzwe tunafashanya na twebwe kuje bigondo bya CDVC n'ibya leta byene turakorana twese tugakora mu runani kugira ngo ushoboye kuba agasubiye kuronka uburyo kwivuza ashobore kuvuga
ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga bizirijanye no kugwanya indwara zo mu mutwe byerekana ko ifaranga rimwe rishyizwe mu gifata tukuvura bene izo ndwara yunguka inshuro zitanu zose hafatiwe ku byo abakiriya baheza bakungura igihugu n'imiryango rero jya wika neza ibihugu bya Amerika.
Abakuru ubucuruzi bwambukiranya imipaka bava mu karere ka Rusizi bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barashima ko boroherejwe kongera kwambuka ni nyuma y'aho inzego z'ubutegetsi mu ntara y'Iburengerazuba zikomoriye abafite inzandiko z'inzira ariko bafite impamvu zikomeye zituma bajya muri iki gihugu gituranyi. Ni inkuru twateguriye n'umunyamakuru wacu Themistocles Mutijima.
Kuri uyu wa gatanu aba baturage biganjemo abasanzwe bakora ubucuruzi buto buto bwambukiranya imipaka bari babwiye ijwi rya Amerika ko bifuza ko bakomorerwa nk'uko byagenze kuri bagenzi babo mu karere ka Rubavu nk'uko byemezwa n'ubutegetsi bw'intara y'Uburengerazuba. Ubu abafite inzandiko z'inzira za laissez passer na passeport kandi bafite impamvu zikomeye bemerewe kwambuka imipaka bajya cyangwa bava muri Congo ariko babanje kwerekana icyangombwa cy'uko bapimwe COVID-19 kandi bakaba nta bwandu bw'icyo cyorezo bafite. Ahabwana Munyantwara Rufonso yo buri ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda aragaruka ku byiciro byemerewe muri iyi gahunda.
Icyambere bari basanzwe bafite n'imodoka zigenda ashobora kunono kuba yajyana n'imodoka ye agakurikirana ibicuruzwa bye akishyuza amafaranga ye. Hari noneho n'abacuruza bato bato nabo bari bamaze igihe mu by'ukuri bo batabasha gucuruza bemerewe mu byo twumvikanye kwishyira hamwe bakaba bashyira hamwe ibyo bacuruza bikegerana noneho bigaherekezwa na bamwe muri bo. Ibyo ngibyo ni ukugira ngo tworohereze ubucuruzi. Ikindi za serivisi za ngombwa urabona ko amashuri atangiye gutangira abashaka kuza gutangira amashuri ndetse n'abigisha n'abaganga ariko n'abashobora kuza kwivuza.
Icyangombwa cy'uwipimishije ushaka kwambuka umupaka kigomba kuba kitarengeje iminsi 14 gitanzwe. Iki cyemezo cyo koroshya ubuhahirane hagati y'ibi bihugu byombi cyakiranwa akanyamuneza ahanini ku bacuruzi bato.
Twabyakiriye neza cyane umuntu wabitekerejeho Imana imuhe umugisha kuko twoherezaga ibicuruzwa muri Congo kongomani yamara kubyakira tutari kubona na maso ku maso akatubwira ngo amafaranga azayoherezeje tugategereza ukwezi kugashira ukundi kukaza kugashira ariko ubu ngubu kubera ko batworohereje bakaduha uburyo tujya kwishyuza nitubona nimbona nkubone bazabasha kuduha amafaranga yacu make turokore na make.
Mukuri guhari twishimiye ko badufungure imipaka twatugize iminsi kohereza ibintu byacu muri Congo tutabikurikira ariko ubu twishimiye ko korona umuntu azoza byari n'umusigo wiwe akawugezayo.
Inzego z'ubutegetsi mu ntara y'Iburengerazuba zivuga ko ku bacuruzi banini bazajya bishyura ikiguzi cyo gupimwa COVID-19 kingana n'amafaranga y'u Rwanda 50,000 naho ku batobo bazajya bapimwa ntacyo babanje gusabwa kwishyura. Ku rundi ruhande ariko abambukiraga ku ikarita ndangamuntu nabo barasaba ko batekerezwaho.
Twabaga dufite irangamuntu tukafataje do tukomoka tukagikonga none ubu ngubu bavuze ngo ni ukuzawomukanga ari uko ngo watanze ngamafaranga kubera kwebwe ko batumaze n'iminsi tudakora nta mafaranga dufite tubona imbogamizi ari nyinshi ntako tuzabona uko twomoka tugikonga kandi twaryaga ari uko twagiye Kongo abana bigaga ari uko twagiye Kongo none imbogamizi dufite ni uko mwatworohereza twe twambukira kuri jeto tugatwara tuzi ko twari dusanga tuzitwara nta n'ikibazo twagira njyewe ndi uwikorera naza nagudukoko twanye ngakura mwayo abana bararira none murashaka bakire bafite amakamyo bomora inkoko nyinshi nkanjye ubwo abo bana bazabaho gute n'ubundi tukwebwe abakene muracyadupfinagaza ntacyo mwaba mutumariye mutadukinguriye natwe.
Ku ruhande rw'ubutegetsi ariko bwo burasaba abaturage gushaka ibyangombwa byemewe muri iyi gahunda kugira ngo nabo babashe guhabwa aya mahirwe.
Je turabizi kuva iki cyorezo cyatangira n'imipaka ifunze ntabwo jeto ikoreshwa. Ubu rero ni ugukoresha laissez passer, ni ugukoresha pasiporo ariko jeto zo muri iki gihe cya COVID-19 ntabwo ziriho zikoreshwa n'ubu ntabwo zizakoreshwa ni ugushaka ibyo byangombwa n'ubundi bisanzwe bikora.
Kugeza ubu imipaka yose yemewe uko ari itatu akarere ka Rusizi gahana n'intara ya Kivu y'Epfo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yemewe gukoreshwa muri gahunda yo korohereza ubucuruzi n'izindi serivisi zihutirwa. Inzego z'ubutegetsi zigasaba abaturage kudafata iyi gahunda nk'aho imipaka yafunguwe. Themistocles Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Mu Burengera
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundira mu Kinyarwanda turabandanya na kino kiganiro wanyu mu ntara acu no muso naho turatandukira makuru avugwa mu gisata cha sport duhereye mu gihugu cy'u Burundi aho mu rwinserukira gihugu mu kino mupira w'amaguru intamba mu rugamba waraye utsinze ekipe ya Mauritani 3-1 intsinzi hayicize u Burundi bwo guzohava buja mu nkino za Afrika zo mu mwaka uza muri Cameroon umugenzi wacu Desire Hatungimana aratubwira ibindi kuri no nkuru
ibitsindo vya Saidi ntibazonkiza yanatsinze Inwakchot Benicia Yusuf ndayishimiye nibyo byahaye intsinzi Burundi mu rukino Burundi bwategerezwa gutsinda kugira kugumana icyizere cyo kuzosubira kuja mu gikombe cya Afrika cy'umupira w'amaguru iyo migwi yagiye kuruhuka inganya igitsindo kimwe ku kindi ibyo bitsindo bibiri bikaba byagiye kwinjira mu gice cya kabiri cy'urukino umugwi wa Muhabitun wagerageje kurondera kugombora birabuta kuwa amazi biturutse ku bakinyi b'inyuma b'intamba mu rugamba bari bifashe neza cyane Jimmy Ndayizeye yamenyereza intamba mu rugamba akaba yashimiye ingene abakenyi biwe bavyifashemwo akizera ko no muzindi nkino zibiri zisigaye aho bazohura na Centrafrique na Maroc mu kwezi kwa gatatu mwaka uza bazoshobora kuronka intsinzi
ugiye cyambere gushika mu gice cya kabiri mwabonye yuko mu gice cyambere no vuga ngo minota 10 twashoboye kubashira ko pression turaronka igitsindo cyakikare ariko no vuga duhejeje gutsinda igitsindo bagabanyije pression na Mauritania irashobora gukina ariko mwabonye yuko twagerageje gukosora mu gice cya kabiri bazana ingufu nyinshi no vuga yuko iyi ni match no vuga yuko twari dukeneye amanota 3 ni match idufashije kugumana espoir yo kurondera itike yo kuja muri kandi objectif twari dufise iyi match yari kurondera intsinzi iyo twari kunganya twari kuba dutaye kizere cyo kuzoja muri kane yobwa yuko habaye kwituma mwabibonye mu gice cya kabiri turashobora gukina neza turaronka n'ibitsindo bibiri
mwamenya ko inyuma y'ugo rukino umukinyi wese acaronswa amafaranga angana imiliyoni 4 z'amarundi bemerewe n'uburongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Reverend Kuriyo mukuru w'igihugu nawe nyene akaba yahaye abakinyi umwumwe imiliyoni 4 igihe yabagendera kuri no gatandatu kugira abatera intege bisigura ko mukenyi wese atahukanye miliyoni 8 z'amafaranga y'amarundi muri basketball naho indwi igiri indwi yiganwa y'ubujumbura umugwi wa Lesipo wirahiye jimukana mukutsinda ku manota 105-50 inyuma y'ugurukino ishimwe Erlich amenyereza jimukana yamenyesheje ko bariko bariyubaka arico gituma batsindwa kenshi ariko akizeza abakunzi b'uwo mugwi ko imbere ari heza.
Jimukana cyambere na mbere cyo navuga ni ekipe nshasha ubona ko ari ekipe yahinduye abakinyi kurenza ku bice 99% kwijana. Hama rero nibaza icyo bashoboye kuturusha ubona ko karte ya mbere twashoboye kwirangiza turi imbere ya 1 point. Ngabo uko twagenda turakina kubera kutamenyana cyane bashoboye kudusumbya bashobora kudomina baradusumba cyane negose ama nibaza yuko kubera ari abakinyi bashasha no kubandanya dukora cyane negose kugira atari yuko minsi iri imbere nivo yabo ishobora kuduga tugashaka ku nivo iteye igomwe nababyeyi ko nsaba abakinyi bashasha batari bamenyereye cyane gose ibintu by'amahiganwa kuko urabona yuko nibaziye ko hari ijyana na mbere mu babonye yaba muri division A canke muri division B yino ibujumbu ikintu cya mbere na mbere ngiye kwihutira nicyo gukora cyane ndabe yuko nivo nzoduga mugabo sinoja ngabone meze yuko ngiye guhitanira ngwanire ngo ibikombe
mu zindi nkino zabaye muri iryo higanwa Kerne yatsinze muzinga ku manota 99-73 urunani rutsinda mutanga United kwa manota 90-41 nayo Dinamo ikaba yatsinze Aigle Noir yorohewe cyane ku manota 128-55 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana reka yunganirwe na Jean-Claude Munyandinda watubwira avugwa mu Rwanda
mu mupira w'amaguru ejo kwa kabiri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izahura n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde mu mukino w'umunsi wa kane mu itsinda F mu rugamba rwo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu cy'umwaka 2022 muri Cameroon uyu mukino uzabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ni nyuma y'iminsi ine gusa abasore b'u Rwanda bayobowe n'umutoza Mashami Vincent baguye miswi n'ikipe ya Cape Verde banganya ubusa ku busa mu mujyi wa Praia ryari nota rya mbere u Rwanda rwari rubonye mu mikino itatu abanyarwanda benshi bari bifuje ko Amavubi y'u Rwanda yakwikamata agakura amanota 3 hanze y'igihugu ni nabyo umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco Edouard Bamporiki yari yasabye abakinnyi b'ikipe y'igihugu mbere y'uko bahaguruka i Kigali ubwo yababwiraga ko nyuma y'inzitane nyinshi u Rwanda rwashoboye kwigobotora guconga agapira atari byo byari kubananira
Motanyi Nore mu by'umujinya murye karungu mukotane mugende nk'inkotanyi mukotane mukotane muduhe byishimo mukotane murango rwanda mukotane mugaragaza umutoza w'ikirenga tugejeje mu kurwana n'ikintu cyaje cyose twarwanya na covid twarwanya n'abacengeze twarwanya n'inzara twarwanya igisita twarwanya genocide twarwanyije karagashenzi muconga neza kuba twagatsindirwaho kandi mufite uko mutsinda kwabaruguhemo
byarangiye ariko insinzi itabonetse ikipe y'u Rwanda ipfa kurwariza kuri iryo nota rimwe abanyurwa manuma bavuga ko bashimye iryo ndetse ko ahubwo naryo barikesha rusengo nubwo bigaragara ko amayira yo kwerekeza muri Kane muri Cameroon yamaze gusiba amako ikipe y'u Rwanda hari abakomeje kurema abanyarwanda gatima bavuga ko byose bigishoboka kapiteni wungirije w'amavubi Jacques Tuyisenge arizeza abantu ko ejo kwa kabiri bazatsinda Cap Vert urugamba rugakomeza
icyo navuga mu rugo birashoboka birashoboka kandi kize kirahari ngiye kurwanya ufite kize mu rugo tuzabona mu tatatu uko byagenda kose uko byagenda kose mu rugo mu tatatu turayafite kuko niyo agomba kuhita dusubiza muri course yo kuba twahatanira kubona ayo mahirwe yo kujya mu gikombe cya Afrika urumva ari amanota yo mu rugo tugomba gushyiramo imbaraga kose tukayabona
nyuma y'umunsi wa gatatu w'imikino mu itsinda F ikipe iza kwisonga ni Cameroon ifite amanota 7 ku mwanya wa kabiri hari Mozambique ifite amanota 4 Cap Vert ni ya gatatu n'amanota 3 naho ku mwanya wa kane anaho wanyuma hari u Rwanda n'inota 1 tukiri umupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu kuri stade ya Kigali I Nyamirambo habereye imikino kimwe cya kane kirangiza muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri ikipe ya Etoile de l'Est ya karere ka Ngoma yasezereye Interforce itsinze igitego kimwe ku busa Gorilla FC y'umushoramari Yusuf Mudaheranwa yakuyemo Rwamagana City yitsinze ibitego bitatu ku busa indi kipe yakomeje muri kimwe cya kabiri kirangiza ni Rutsiro FC ya karere ka Rutsiro nayo yatsinze Alpha FC ibitego bitatu ku busa undi mukino wagombaga guhuza Amagaju FC na Vision FC ariko ntabwo wabaye kuko ikipe Amagaju yahagaritswe n'ishyirahamwe Ferwafa rishinja uburangare ubwo bamwe mu bakinnyi bayo bapimwaga bakabasangamo ubwandu bwa virusi ya corona muri kimwe cya kabiri kirangiza Etoile de l'Est izahura na Gorilla FC naho Rutsiro FC ikine na Vision FC amakipe abiri azagera ku mukino wa nyuma azababonye n'uburenganzira bwo kuzamuka mu kicyo cya mbere akazasimbura andi makipe abiri yamaze kumanuka ariyo Heroes FC na Gicumbi FC mu mukino wo gusinywa ku magare abakinnyi b'ikipe y'igihugu Team Rwanda berekeje muri Cameroon mu isiganwa ryitiriwe umufasha w'umukuru w'iki gihugu Grand Prix Chantal Dia iri siganwa rizatangira ejo ndi kwa gatatu ku itariki ya 18 y'uko kwezi kwa 11 rirangire ku ya 22 Team Rwanda igizwe n'abakinnyi batandatu ariwo Samuel Mugisha Renus Uhiriwe, Patrick Byukusenge, Joseph Areruya, Moise Mugisha na Didier Munyaneza. Umutoza w'iyi kipe ni Felix Sempoma, umukanishi w'amagare akaba Eric Maniriho. Obed Ruvogera ni ushinzwe kuvura abakinnyi no kubakandakanda, naho uwagiye ayoboye intumwa z'u Rwanda muri Cameroon ni Alphonse Nkuranga, Vice President w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Mukanya turava duhana gahindukira ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ubanze utubwire ibyaranze uno munsi mu mateka.
Ku itariki ya 18 Ugushyingo umwaka w'1860 hashize imyaka 160 abahinde ba mbere bageze muri Afrika y'Epfo bari 345 abagabo 197 abagore 89 n'abana 59 baje mu bwato bwitwa Truro bwari bukomotse mu mujyi witwa Madras usigaye witwa Chennai wahoze ari umurwa mukuru wa leta ya Tamil Nadu iri hafi y'ikigobe cya Bengal mu majyepfo y'Ubuhinde bari bazamwe no gukora mu mirima y'ibisheke yo mu ntara ya Natal abazungu abaholandi bajyaga gushaka abakozi mu Buhinde kubera ko abirabura bangaga kubakorera kubera ko benshi muri bo babaga bifitiye amasambu yabo yo guhinga abahinde bazanwaga gukora basinyaga kontaro y'imyaka itanu yarangira bagasubira iwabo ariko hari abagumaga muri Afurika y'Epfo magingo ya igihugu cya Afurika y'Epfo nicyo gituwe n'abahinde benshi cyangwa se bakomokaho muri Afurika yose ibarura ry'abaturage ryakozwe mu mwaka wa 2015 ryerekanye ko hari abagera kuri 1,300,000 biganje cyane mu mujyi wa Durban utuwe n'abaturage hafi 600,000 umwanditsi Zainab Priyadala uri mu gisekuru cya kane cy'abahinde baje gutura gutura muri Afrika y'Epfo avuga ko kugeza mu myaka ya vuba abahinde bagiraga ipfunwe ryo kwemera ko bakomoka ku bacakara baje guca inshuro akomeza avuga ko batangiye kubyemera ku buryo basigaye bizihiza umunsi ubwato bwazanye abakurambere babo bwahagereye mu isi yose kuvuga abahinde b'Abanyafurika y'Epfo byibutsa Mahatma Gandhi wahamaze imyaka 21 kandi akahakura ubwizige n'imbaraga byatumye arangiza neza umurimo wo guharanira ubwigenge bw'Ubuhinde.
Nuko rero akaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mumvise mwashikije na Jean na Hazwe na Jengene nari kumwe na mugenzi wanje Venus Tashimimana wakoze cyane abatwumva ku ijwi rya Amerika ndababwire imbere yuko dutandukana yuko mu minsi iri imbere kino kiganiro giye kuza urakibashikiriza kumanya kumwanya minsi yose tukwifurije rero ikaze twari dusanganye mu biganiro byacu bitandukanye ariko by'umwihariko tukwifurije kaze tunaguha kino kiganiro iwanyu mu ntara tukwifuriza kuzokigiramo amahirwe n'abakunzi bahora gukunda mu biganiro bitandukanye Veriste
Diane Minini Hazwe ndagushimiye ndikani shimire cyane abumva ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi murakarama.